Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti banywanyi mwabonye bucya ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio Ijwi rya Amerika ni ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 93 n'ibice bitatu. Naho muri Uganda mu karere ka Kisoro kuri isaha murimo muradukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 y'Ijwi rya Muhabura. Wagatandatu muhire mwe mwese banywanyi bacu, tubafitiye amakuru ikiganiro iwanyu mu ntara n'ikiganiro cy'umuziki ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amakuru mu Bufaransa, ejo bundi kuwa kane urukiko rw'i Paris rushinzwe gukemura impaka hagati y'abaturage na leta, Tribunal Administratif de Paris mu Gifaransa, rwaciye iteka ko rudafite ububasha bwo kuburanisha urubanza ku bufatanyacyaha bwa guverinoma y'Ubufaransa muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ikirego cyaturutse ku bantu 21 ku giti cyabo n'amashyirahamwe abiri yitwa Rwanda Avenir na Collectif des Partis Civils pour le Rwanda bagitanze mu kwezi kwa kane 2023. Mu magambo yabo bwite bavuga ko leta y'Ubufaransa yafashije guverinoma y'abajenosideri y'u Rwanda kurimbura Abatutsi kuva mu 1990 kugera mu 1994, by'umwihariko kuko leta y'Ubufaransa itigeze isesa amasezerano y'ubutabarane bwa gisirikare yari ifitanye na leta y'u Rwanda kuva mu 1975. Abarega bavuga kandi ko guverinoma y'Ubufaransa yayobeje ubutumwa bw'ingabo za Turquoise aho kuba ingabo z'amahoro, ahubwo zitererana abasivili b'Abatutsi by'umwihariko abo mu bisesero. Ubutumwa bw'ingabo za Turquoise bwemejwe n'inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi, zari ziganjemo cyane cyane abasirikare b'Ubufaransa, ni nabwo bwayoboye ibikorwa byose bya Turquoise. Abareze basaba indishyi z'akababaro zigera ku madolari miliyoni 540. Urukiko rwatangiye gusuzuma iki kirego ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa 10 gushize. Ejo rero rwavuze ko iby'Ubufaransa bwakoze mu Rwanda ari byo gutera inkunga guverinoma yarwo kuva mu 1990 kugera mu 1994 no kohereza Turquoise byinjira mu bikorwa mpuzamubano mpuzamahanga by'Ubufaransa mu Rwanda no muri Loni. Rwanzuye ruvuga ko kubera imiterere y'ibi bikorwa bidashobora kuregerwa uru rukiko, ruhamya rero ko rudafite ububasha bwo kuburanisha ikirego. Abareze batangaje ko batabyishimiye, basobanura ko bazajurira ibyemezo by'urukiko rushinzwe gukemura impaka hagati y'abaturage na leta rw'i Paris bijuririrwa mu rukiko rw'ubujurire narwo rushinzwe gukemura impaka hagati y'abaturage na leta rw'i Paris mu Bufaransa. Ijwi rya Amerika tunyarukire noneho i Baku, umurwa mukuru w'igihugu cya Azerbaijani. Abagize ihuriro ry'imiryango itegamiye kuri leta baraye bigaragambije imbere y'ahabera inama mpuzamahanga y'umuryango w'abibumbye ku mihindukire y'ibihe. Baramagana ko yakiriye n'abafite inganda zikora ibikomoka kuri peteroli. Tim Ishimwe yaduteguriye inkuru.
Ntabwo abigaragambije bagize umubare munini, ariko bakoze ku buryo ijwi ryabo ryumvikanisha ko ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere ari cya buri wese. Ababigaragambirije imbere y'ahabera ibiganiro by'umuryango w'abibumbye bazanye inzoka nini cyane iri mu ishusho y'igipurizo, bazenguruka imbere y'ahabera ibiganiro bayikoreye. Uyu witwa David Tong wo mu itsinda ry'abantu baharanira ko ibintu bihinduka ku rwego mpuzamahanga afite igisobanuro cy'inzoka.
Baje n'inzoka nk'ikigereranyo cyo kubeshya. Imyitwarire y'inyamaswa turimo kubona ku bantu bakomeye bavuga ari kijyana mu bijyanye na peteroli ni nk'uko wafata abantu bameze nk'abo bakora itabi ukabajyana mu biganiro byo kurwanya kanseri y'ibihaha.
Kuba hari inyungu z'abafite inganda z'ibikomoka kuri peteroli, gazi n'amabuye y'agaciro bimaze igihe hari ibintu bikurura impaka mu biganiro by'imihindagurikire y'ikirere. kuri iki kibazo ikindi cyumvikanye nk'igiteye urujijo nishyirwaho rya Sultani Al-Jaber wo muri leta za Emirati z'Abarabu watorewe kuba umuyobozi w'ibiganiro by'umwaka ushize kandi yari umuyobozi w'ikigo gikora ibikomoka kuri peteroli undi wumvikanishije ijwi rye ni Berbe Bakumuzi wavuze ko tutari dukwiye kuba duterwa n'imyuzure
ntidushobora kwishingikiriza ku kugera ku ngufu ku mugabane wa Afurika dukoresheje peteroli na gazi mu by'ukuri ntabwo Imana ishaka ko twicwa n'amapfa nta n'ubwo Imana yifuza ko tugerwaho n'imyuzure kandi ibyo byose ni ingaruka z'imihindukire y'ibihe ziterwa n'ingaruka zikoreshwa n'ibikomoka kuri peteroli
ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere biravuga ko bikeneye nibura miliyari imwe y'amadolari y'Amerika kugira ngo byirinde ingaruka ziterwa n'ihindagurika ry'ikirere kandi bisohoze ibyo byiyemeje byo kugabanya ibyuka bigihumanye ikindi kibazo cyakumvikana nk'igihangayikishije n'icy'uruhare Amerika izagira mu bikorwa byo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere n'ingengo y'imari nyuma y'uko Donald Trump agarutse ku butegetsi mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha
Ijwi rya Amerika noneho tujye mu Burundi. Leta itangaza ko indwara ya kanseri y'ibere igenda yiyongera mu bagore ndetse no mu bagabo. Ishyirahamwe Uzima rikangurira Abarundi kuyirinda rivuga ko nta makuru abantu benshi bayifiteho. Mugenzi wacu Diane Nininahazwe yavuganye na Dr. Tania Gahama Ineza ukuriye iri shyirahamwe Uzima.
Mu Burundi abiharo dusevye uno munsi ariko iyo turiko turabaza abantu bari mu bigo bitaro bishobora kuvura kamagara za kanseri canke aho bapimira ingwara za kanseri bama batubwira ko buri mwaka abarenga igice bafise ingwara ya kanseri y'ibere
abagore
abagore abarenga igice abari ingwara ya kanseri y'ibere
ariko ubyo umuntu avuga kanseri twumvike
ubundi mu rufise ukuntu utunyabwingo twayo twubatse umwana gisama mu nda gatangura ari kamwe tukigize tukaba tubiri tukaba tune munani tukaba noneho amajana imiliyoni tugaheza tukubaka mu biri w'umuntu hari utunyabwingo tugize urukoba utunyabwingo tugize mushishito utunyabwingo tugize ibere utwo tunyabwingo rero dufise ukuntu tubaho tugasaza umubiri ukamenya ati harageze ko tubaho harageze ko twigwiza harageze ko dusaza nk'akarero utunyabwingo amaselule atwara amaraso mu mubiri yitwa amaglobule rouge afise iminsi yo kubaho 120 mu mubiri akorerwa umusokoro agakogwa akaja mu maraso iyo minsi 120 yasaza hariho igihande bita plaque kiri mu nda gaheza tukagasambura bikahera gucyo umva mu rusuko ikintu yubaka ariko birashika igihe kamwe muri utwo dusellule utwo sunyabugingo gatangura kwigwiza mu buryo butari bwo kagatangura ari kamwe mu nyuma katugeza tukaba twinshi tukaba amajana tukaba imiliyoni tukagira tukaba twinshi ni tukibumba ahantu turi ibyo rero bitera ibibazo bibiri ikibazo cya mbere ni uko iyo tumaze kuba twinshi dutangura gutera aho hantu hose hegereye aho turi tugatangura konona aho hantu hose hegereye gihe ari ingwara ya kanseri utwo tunyabwingo dushobora kwimatura tukava aho hantu tukagenda gutera ibindi bihimba by'umubiri kakimatura kava ku ibere kakagenda mu mahaha kakagenda mu gitigu kakagenda mu bwonko canke mu maguru
inge gato iyo kimatura kakava ku nko ku ibere kakaja mu mahaha nyamara cavuga ngo goye kanseri mu mahaha donc ushobora kuba ari
ahubwo bavyita bakunda kuvyita metastase no kuvuga ni ingwara ya kanseri y'ibere yagiye gufata ahandi iguma ari kanseri y'ibere ariko ni kanseri y'ibere yagiye kwiyubaka mu mahaha rero naho gashika kagashifata mu mahaha kakagira kwa kundi kakigwiza kagatangura kuhatera kagatangura konona mu mahaha
inayihobi muri Kenya LKM rero na wati iyo kanseri y'ibere nta niyo nahora numva cyane ku bagabo ibimenyetso ifata gute umuntu azumiya kwa igwaye gute uduherere ku mugore hamutuja ku mugasinzi ko bifata cyo kimura tubwire ariko uduherere ku mugore uje no ku mugabo unkundira ucumbwira nakana kashobora no kugwara kanseri uvuye ku mugore no ku mugabo akana nakwego
abana pa vraiment abana ntinga ke bayigwara ariko ku mugore hari ibimenyetso bishika 12 bishobora kwerekana yuko umuntu atanguye kugira iyo ngwara ya kanseri y'ibere nshobora ikivyimba kijya kivyimba nyine kiza kwibera ukabona ko hari akantu kaje kavyimba
ibere rifise ibihande byinshi hari akamoko abana baca ko mukonka hari uruhande rundi ico kivyimba kija kwimoko canke gifaho
hari hose kandi ni gushika amaja mu kwaha hose irashobora kujaho donc hashobora kuduca kivyimba ikindi kimenyetso gishobora kuza nuko ubundi rukoba kukibere roroshe urashaka kumva ko ari ahantu ku rukuba ukwibere hatanguye kumera nk'ahagumye ahatameze nk'ahandi hari urashaka kwikeka ko aho hantu hariko harabi ikintu kitameze neza ikindi kimenyetso gishobora kuza nuko ushobora kubona ahakwibere hariko haza agafusete no kuvuga kwimbira hagatibira
nk'akanogo
ikindi kimenyetso gishobora kubaho ni kubona imitsiranda ibere gisesa amazi canke amaraso
ukibiza gucyo no kumugabo canke ivyo nivyo kumugore
no kumugabo hari gihagishobagira ivyo bimenyetso nyine nk'akarorero umugabo arashobagira akavyimba umugabo arashobagira ibere gisesa umugabo arashobagira ivyo bisebe n'ibindi bimenyetso bitandukanye ikibazo kutungara kanseri nuko gushuka no munsi nta kintu kiraboneka yuko gitera kanseri kanseri ibere nta kintu uvuga ngo iki ni kimwe nta direct cause ihari gushika no munsi abahinga bacabirondera rero kuba atakina kimwe tuzi biragoye kuvuga ngo no yirinda ikintu cyo nushaka gukora ni kwama witegura uvuga ati hagize ikintu kimwe nikeka nja kwa muganga kare basanze ariyo bayikure mwakirikare
hama none mu Burundi nk'abaganga harabaho muhora mubona bakira muri amazikuru nk'abantu baraza bavuga ati twakize twakize
ego cyane barahari hari abantu bamaze gukira kandi bivurije mu Burundi ariko nibake cyane icambere nibake cyane kuko ubimbyo n'uburyo bwo kwivuza buje vuba ahantu umuntu ashaka kwivuza aka imiti akaronka imiti bije vuba biracari bishaje abantu baracari bake baracamenya ingwara ya kanseri ikiri ntoyi baracari bake cha kabiri naho bake baracatinya kuvuga
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda amakuru n'ibiganiro byacu byose kandi mubisanga kuri wa3@ radio yacu voa@.com uyu noneho ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
Mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
duhere mu Rwanda bamwe mu bigeze gufungirwa mu magereja baravuga ko bakorewe ibikorwa by'icarubozo by'urukoza soni inkuru icukumbuye Eric Bagirubusa
mu nkuru rw'i Amerika yagiye ibagezaho zirebana n'imibereho yo muri gereza zo mu gihugu hari imvugo z'umwihariko zagiye zigaruka zitari zimenyerewe mu Kinyarwanda hari nka gahunda bafungiwe imageragere mu mujyi wa Kigali bita gutanga ikizamini kubinjira bwa mbere muri gereza abacunga gereza nabo iyo gahunda bagita gushyira ku gitiyo muri make abafungwa bashya bavuga ko abafungwa bayobora abandi bashyigikiwe n'ubuyobozi bwa gereza babashyira ahantu habonyine bakabategeka kwituma ku kantu gato bagamije kureba niba nta bintu bitemewe binjije muri gereza bwana Jean de Dieu ihora habona amazi ameza saa gatandatu afunguwe yaduhaye ubuhamya ku byamubayeho ari kumwe na bagenzi be
muri injira bakabasaka mu buryo bwose bushoboka ugoro yumaze kubona aho kuryama bahita babajyana mwese ku murongo akabwa ngo nimuze mujye gutanga ikizami ngo rero urumva uri mushyashya ntabwo ubuzi ibizami byari byo babajyana ahantu bakazana udukarito bakabateka mwese kwituma
icyarimwe
mwese rwose ku murongo waba uri umusaza waba uri umwana
nyuma yo kwituma umwanda barawugaragura bagashakamo ibitemewe uyu wafunguwe yemeza kutabashije guhita yituma ako kanya abafungwa babakuriye baba bashyize mu kato kabonyine kugeza igihe bazitumira yavuze ko mu bafungwa barenga 50 bari kumwe nta numwe bagize icyo basanga mu mwanda we
ntacyo bashobora kubona kuko urumva icyakora nk'umuntu wayo bari kukibonamo ni nkanje bari bafashe bahita bajyana muri mageragere ariko none se bamaranye umuntu kwezi umufite icyo kintu abagikuye igihe cyose namaze muri gereza nta muntu nigeze numva ko bafatanye ibintu muri ubwo buryo
nabaje nyuma yawe bagiye bakubwira ko bakoze uko kwituma ari byo mwise gutanga ikizamini
ubu ni umuco bara muri gereza
gutanga ikizamini bivuga mu buryo wenda bwo kugira ngo babyubahishe
yego
kare imyanya y'ubundi no gushyira ku gitiyo
uwo ni umucungagereza wadusabye kumurindira umutekano uyu yadusobanuriye ibyo bamwe mu bafungwa bakunze kwinjiza bitemewe mu magereza ni inkuru kubarira ukumva harimo ibisa n'ibigoye utarabibayemo
bakagira no kuvuga ngo abicisha hasi mu kibuno ashaka na mugenzi we barabifata niba ari nk'itabi niba ari n'ibindi biyobyabwenge bibyo bakabishyiramo mu dupapuro bakazinga kuko ushaka kuzinga urupapuro ari rurerure akakazinga yamara kukazinga arangiza agahena agashaka mugenzi we urumva urumva buriya uwabigize umwuga uzi ko ashobora gutwaramo miliyoni y'amafaranga mu nda
ibyo bintu wigeze ubibonaho Umwe mu bigeze kuba mu nzego z'abafungwa bayobora abandi mageragere nawe ibi bikorwa yarabibonye yahisemo ko tumurindira umutekano. Hari undi mucungagereza badusobanuriye amayeri cyangwa tekinike zikoreshwa iyo baketse ko hari abafungwa binjije ibitemewe babinyujije mu myanya y'ibanga.
Ubundi ushaka kumubona neza uhita umufata ukamwicaza asutamye adakojeraza ikibuno, noneho ikindi wasanga hari nk'akamanuka ukamwicaza areba haruguru udafashe hasi adashyize hasi uhita ubibona. Ubona asa nk'ubabara kwicara bigasa nk'ibimunanira agasa nk'ushaka kunama yafata hasi uhita ubibona n'ubundi umushyize nk'aho akambwira ati nyesa nyesa ko nyesa nyesa ntabwo ubizi.
Oya,
ushobora kwicara gutya ntujye gusimbuka amakeri ukazaza usa nk'ubuja ariko utava hasi usa nk'uzamuka gake gake bikora vuba vuba. Nje bitakunyesa nyesa. Iyo abikoze kenshi, akabikoranya inshuro 30, ijyanye n'apakiye, uhita uyibona.
Ijwi rya Amerika yagize amatsiko yo kumenya ibyinshi mu bishyirwa mu majwi abafungwa binjiza mu magereza mu buryo butemewe n'amategeko twabibwiwe n'uyu mucungagereza.
Kenshi kenshi ibintu nabonye, ariko ubu telefoni buto, amafaranga, ibyo bintu, n'abagore burya bajyaga bapakira itazi. Burya umugore agatsindwa n'Imana, umugore apakira hose akahapakira.
Umugore se ashobora kubinyuza mu gitsina?
Cyane rwose akabibikamo.
Byaba bivugwa n'abafungwa yewe n'abacungagereza urwego rw'igihugu rw'amagereza mu Rwanda rurabihakana. Madamu Therese Kubwimana uvugira uru rwego yandikiye ijwi rya Amerika ubutumwa bugufi bugira buti:
ibyo ntabwo bibaho rwose, ntabwo binashoboka.
Tuvugana na Madamu Prudence Murungi ukuriye komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda yatubwiye ko bagiye kugenzura ukuri kw'aya makuru.
Ubundi nyine n'ihohoterwa nyine ntabwo byemewe, ariko twebwe ku giti cyacu so far nta muri ripoti dufite z'abagiyemo, ntabigeze babitubwira ngo nkubwire ngo nibyo cyangwa sibyo. Ariko nibura na informasiyo tugize ubwo abazajyayo muri monitoring ubutaha nicyo kintu bazakibaza.
Ku bw'uyu wemeza ko ibikorwa byamukorewe binyuranije n'uburenganzira bwa muntu kabone niyo yaba akiri imfungwa.
Uyu ni umuco mubi wo kwambura umuntu ubumuntu, kumugaragaza ko yataye agaciro atagifite agaciro, kandi ejo cyangwa ejo bundi azagaruka mu buzima busanzwe. Ubundi ikintu kidafite umusaruro ntabwo ukwiye gukomeza kugikora, cyagombye gucika rwose, nta kamaro kabyo, nibyo kwandagaza umuntu gusa.
Abacungagereza bo twavuganye bemeza ko iyi gahunda yo gutahura ibyinjira mu buryo bunyuranije n'amategeko bayizi mu magereza yose yo mu Rwanda. Umwe mu bacungagereza baduhaye amakuru avuga ko uwo basanganye nk'amafaranga yatwaye mu nda bamutegeka kuyasukura n'ubundi gereza ikayamubikira. Gusa yaba bafunguwe ndetse n'abacungagereza bahuriza ku kuba umuntu winjira muri gereza hafite izina rikomeye nk'abanyapolitiki n'abacuruzi badakorerwa uyu muhango. Bagira usa ijwi rya Amerika i Kigali.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira imipaka Reporters sans frontières riramagana umwanzuro w'umushinjacyaha mu rukiko rukuru rwa Mukaza mu Burundi wasabiye umunyamakuru Sandra Muhoza gufunga imyaka 12 hazabu ya miliyoni y'amafaranga y'amarundi. Araregwa guhungabanya umutekano no kubiba amacakubiri. Mugenzi wacu Vianne Ninahazwe yavuganye n'umwunganira mu mategeko Maître Prosper niyo yankana.
Urubanza rwa Madame Sandra rwaburanishijwe tugize Imana abakamuzana, kubera ko indagano ya mbere itariki 5 z'ukwezi kw'icenda ibari bashoboye kumuzana kubera ko hari hagize ingorane z'imodoka izana abanyororo. Ku wa kabiri barabazanye, hanyuma arahamagarwa umushikirizamanza arashikiriza sentare icyo yamwitwariye. Amwitwarira ku byaha bibiri, kimwe ngo nicyo kurondera gutera igihugu, hanyuma ikindi cya kabiri kikaba cyerekeye ngo kuba yerekanye ko afise urwango rufatiye ku bwoko, icyo bita mu Gifaransa aversion raciale. Ibyo byaha bibiri nibyo yaburanishijwe ko hanyuma urubanza ruhava ruje mu mwiherero.
Uwo mwiherero ibizovamwo bizomenyekana ryari?
Na tariki ntarengwa baduhaye bavuze ko urubanza ruzosomwa mu gihe giteganyijwe n'amategeko.
Ni ukuvuga ko amategeko kategekanye igihe kingana gute mu rubanza nkuru
amategeko ategekanya ukwezi kumwe nokuvuga ko mu kwezi tushobora kuronka ingingo birashobora kuba imbere canke mu matariki ya nyuma y'ukwezi kwa 12 ndibazorenza nawe itariki 12 z'ukwezi kwa 12 kuko ni ukwezi kuzoba gukwiye kuvyukuri
muravye uko urubanza gwifashe uko gwagiye ruraba kuva rugitangura kuva gifatwa hari cizere mufise yuko igihano yasabiwe c'imyaka 12 ni hadabu y'umuriyoni mafaranga y'amarundi bizohava bitezurirwa nkuko impande zitandukanye ziko zirabisaba harimo ishamwe rya mengesha makuru batagira imbibe Reporter sans frontières Gametre Prosper
twebwe nivyo dusaba ko atacacu mwagira kuko ubwa mbere ntangabo yarafise z'ugutera igihugu ubwa kabiri nta kigwanisho na kimwe bo bavuga ko bo baratoye n'amajambo hagati y'abamenyesha makuru bimwe bita groupe WhatsApp bandi bakoreramo bari bamaze imyaka bakoreramo bayaga batera inkuru bacokozanya hanyuma bica bivamo akarambaraye kuri Sandra bica bivamo ivyaha kubera ko hari umwe atanezerewe n'ivyavuzwe kandi ariwe yari yanatumye bivugwa kuko niwe yatanze icambere catuma bavuga rero wavuze nk'uko yari kuba ariko abarira umugeni cyangwa umuntu asanzwe cyangwa umuntu nuvuga bamenyeranye niwe byaciye bigora ubu nawe akaba ari Sandra
muvuga ngo ni umuntu umwe bitaryoheye uwo muntu umwe ari ku ruhande rw'ikigo amenyeshamakuru kuko biravugwa ko iyo groupe WhatsApp irimo amenyeshamakuru ikabamo n'abandi bantu uwo muntu umwe muvuga ko bitaryoheye bikaba imvu y'uko urubanza ruca rutangura ari ku ruhande rw'amenyesha makuru ari ku ruhande rw'ubutegetsi ari ku ruhande rw'abandi
sinzi ko ari ku ruhande rw'ubutegetsi sinzi ko ari mugabe icunze cyo n'umumenyesha makuru nka Sandra niwe n'umushikiriza manza yatoye kwicabona
arimo rero mubaza kwagiriza Sandra
mu bisanzwe ni kumushikiriza manza yari yavuze ariko ntigeze amuzana na rimwe twigeze tubona muri dosiye icyo yavuze mugabo umushikiriza manza yavuze ko byavuzwe n'uwo mumenyesha makuru
ishamwe ry'amenyesha makuru batagira imbibe Reporter sans frontières RSF mu mfunyapfunyo mu itangazo ryaryo ryanasavye yuko arekurwa kandi bidatevye bagasanga muri iryo shirahamwe urubanza rwa Sandra Muhoza ruzuhava ruhinduka urubanza bise urwa politique niko mubibona namwe nimba ariko mubibona bishingiye kuki
urubanza nyene rwahinduwe indumbero Bosino avuga ko kwa ibya politiki kuko bo inzego z'ubutungane mu bisanzwe ntizotegeje kuri za politiki kandi si za politiki uje ndabona kumenga kwabaye kwihenda ku mategeko ukwihenda ku vyerekeye ibyaha ku vyerekeye ubutungane cy'ubutegetsi gukora harabaye kwihenda ukwihenda rero si kwa politiki kuko tuvuze ko ari imvo ya politiki mu kuvuga ko kuva ku bajejwe politike bose bakuru boba bafise mu ruhara ariko sinibaza ko ari uruhara bafise hariho benshi bavyumvise gutyo nyine
Maître Prosper niyo yankana mumburanira umenyesha makuru Sandra Muhoza tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika
murakoze namwe ndabashimiye murakoze
ikiganiro cy'abakenyezi
aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo
n'ingene bafasha imiryango yabo
n'uko biteza imbere ubwabo
ikiganiro cy'abakenyezi
ni ku ijwi rya Amerika
ikiganiro cy'abari n'abategarugori abana b'abakobwa batwara inda batarageza ku myaka y'ubukure bakomeje kwiyongera mu nkambi ya Mahama ingaruka zabyo ni nyinshi kuri abo bana ndetse no ku babyeyi babo Thierry Vendayishimiye
ikambi ya Mahama iharugwamo abana b'abakobwa n'abahungu batarashikana imyaka 18 barenga 332 nk'uko ubushikiranganje bujejwe impunzi minema bubitangaza muri bo benshi mu bakobwa barakoregwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina bigatuma batwara inda z'indaro nk'uko babyiganiye ijwi rya Amerika uyu ni umubyeyi twayaze afise umwana w'umukobwa yatewe inda afise imyaka 14 umwana uwo mukobwa yabyaye afise amezi 3 gusa uyu mubyeyi atubwira uko uyo mukobwa wiwe yakorewe ihohoterwa
abana b'abahungu babazanye biri bamukwiye gusambura ngo
Ijwi rya Amerika ryavuganye kandi n'abana b'abakobwa bakorewe iryo hohoterwa bagahava batwara inda. Umwe yarafise imyaka 14, uyundi 15, na mugenzi wabo yarafise imyaka 17. Babiri muri abo ntibashimye kuvugira kuri mikro zacu, ariko ibyo batwiganiye bihurira ku kuba barahendeshejwe amaronko babizeza ubuzima bwiza. Bagira bati: kubera imiryango yacu bikenye, murabizi namwe uko ubuzima bwo mu ikambi buba bumeze, batubesheshe utuntu duto sinatunini. Abakuze kuri twebwe canke abagabo barakubwira bati ngwino nkugurira igitumbura canke sambusa, amata n'utundi benutwo, bikarangira nyene uko iminsi igenda abadutwaje inda. Ibyo byose byategwa n'uko twebwe twaba tutazi ico bobo bashaka, kumbe baba bashaka kudushurashuza. Mugenzi wabo yemeye kutuvugisha, ariko tutashimye kuvuga amazina yiwe yatwaye inda afise imyaka 15. Anavuga ko nyuma yaho bamaze kubatwaza inda, ibyabo babashurashuza baba babemereye birimo kuzobafasha, biba biheze ugasanga ubuzima bubi kuri bo buratanguye. Agira inama abandi bana bagenzi we. Ivyo kandi bishika no kubabyeyi babo bana baba bavyariye iwabo, kuko baca bagira ingorane zo kurera abana benshi kandi atabushobozi bafise. Uyu muvyeyi afise umwana yakorewe ayo mabi. Twavuganye kandi n'abandi babyeyi bo mu kibano ngaho mu ikambi, batubwira ko ubuzima bw'abana b'abakobwa bayibamwe butorohewe kuko bakoregwa amabi menshi. Uyu mukenyezi avuga ko hakwiye gukomeza inyigisho zishimikiye ku mabi ashingiye ku gitsina, baba babyeyi bakamenya inshingano zabo ku bana ndetse n'abana bakigishwa cyane batarahura n'iryo sanganya. Ku bijanye n'uko abo bana b'abakobwa baba bahohotewe bafashwa mu makambi atandukanye n'uko bigishwa, twavuganye n'ishamwe Plan International Rwanda gitaha abana baba mu makambi y'impunzi hirya no hino mu gihugu. Batubwira ko bagerageza gufasha uwahohotewe mu kumugarurira icyizere ndetse bakanakinga ayo mabi mu gutanga inyigisho. Alice Bumanzi ashinzwe programme y'ubuzima bw'imyororokere ku bana b'imiyabaga muri iyo shirahamwe kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Parti y'abakansara ibafasha mu kubumva, kumva ibibazo bafite, tukagira noneho n'inyigisho tutanga kubigisha iyo bitandukanye. Twakabaho cyane no kubaha amahugurwa k'ibyo bintu bijyanye no gusobanukirwa ihohoterwa n'uko bagomba kuryirinda no kumenya channel za reporting ku wahuye n'ikibazo aho ya icyo yakora.
Abaserukira ubushikiranganji bwitaye impunzi mu ikambi ya Mahama habo basaba ababyeyi gukurikirana abana babo hakiri kare, kuko umwana w'impunzi ategerezwa kubaho nk'undi wese. Vuga neza Andre aserukira Minema muri iyo kambi.
Bongera kwibutsa ababyeyi ko umwana yitabwaho kugera akuze, ntabwo bikwiye yuko ari ababyeyi bamwe birengagije inshingano.
Ibitigiri by'abana b'abakobwa bakoregwa amabi bibandanya byongerekana nk'uko bivugwa n'ishirahamwe Plan International Rwanda rikurikiranira hafi ubuzima bw'abana mu makambi no hanze yayo. Ariko nta bitigiri nyezina babashije kuduha by'abamaze gukoregwa ayo mabi. Ikambi ya Mahama icumbikiye impunzi ziva mu bihugu indwi bitandukanye. Ivyo navyo ni Burundi, Congo, Eritrea, Afghanistan, Yemen, Sudani na Ethiopia. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, mu ikambi ya Mahama mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Ni
ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi utega inyamaswa ayitega itaraza umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu mukanya gato cyane murumva ikiganiro cy'umuziki maze rero mugire wikende nziza mwari kumwe na Thomas Kambirindi murakarama